Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwiriwe nchiti na mga wakunzi baradio Nzamba katika kawe mumakuru yokuru wa gatatu igenekezi ya 18 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi na 2021. Alisa Kimana nijingiye kuyabashikiriza bakuru naka bagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwose mu Barundi bateshejwe izabo muri site ya Champanzi mu ntara ya Kayanza. Imva kabari iterabwoba bariko baragirirwa n'urongoye commune Muruta kugira ngo abirukane muri iyo site basubire iwabo. Umugambwe ipfuntavuga rumwe na leta bakabona ko ari umugambi wa leta ya CNDD-FDD yo kwica abateshejwe izabo n'intambara. Nayo urwego rujejwe gateka kazi na muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rusabwa gushinga ijisho ibibera mu Burundi kuko ngo gateka kazi na muntu gahungabanywa ku rugero runini. Mu rwandiko amashyirahamwe arenga 40 ahanira gateka kazi na muntu mu Burundi yandikiye igisata kijejwe gateka kazi na muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU barerekana neza ko mu Burundi abantu babandanya kwicwa cyangwa abandi bagatogwa ibiziga ku bwinshi. Muraza kuvyumva. Barasaba kumenya igihe bazosubira mu kazi kabo abona abakozi bahora bakorera mu gisata kigira urudandazwa rwa tombora mu Burundi. Akababaro akaba ari kose mu bakozi bamaze amezi abiri akazi kabo karahagaritswe atansiguro bahawe n'ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Rotary National. Kaze mwese mwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa abarundi bateshejwe izabo muri site y'icampanzi muri komine ya Muruta mu ntara ya Kayanza. Baratewe umutima uhagaze n'iterabwoba bariko baragirirwa na musitaneri wa komine. Abo bateshejwe izabo bavuga ko ababwira ko ashaka kwirukana muri iyo site ngo bahubake ihinguriro ry'icayi, bagasaba leta kubangira kuri iyo ngingo amahoro akagaruka mu gihugu gutyo ngo bakabona gusubizwa mu zabo. Idonido na Diane Nkurunziza.
Kuko makuru dukura aho muri iyo site ya Champanzi avyemeza ubwoba ni bwinshi mu bateshejwe izabo bamaze imyaka ishika kuri 28 babaye muri iyo kambi. Musitanteri w'iyo komine Hakimana Odase hakaba yamenyesheje ko bitarenze itariki 18 z'uku kwezi abo bateshejwe izabo bose bazuba basohotse iyo kambi, kuko ngo hari umugambi wo kuhubaka ihinguriro ry'icyayi bitakiriwe neza n'izo mpunzi.
Wagomba kubaka aho izine ihinshaye. Babahaye amezi abiri ko babahavuye gushika itariki 18 z'uku kwezi nyine. Kuva ico gihe rero babwiye ko bokubaka hamwe bakabasakarira. Harimo batarubaka, harimo batabishoboye, bakabwira ko bazobaha amabati. Abantu uwo mugu bati twebwe ntitubone turi buje tuzoja hehe. Burya rero bati umuntu atazubaka tuzomenya tumutwara ni ku nguvu.
Abo bateshejwe izabo bakaba batabona uko bagiye kubaho inyuma y'ukwirukanywa muri iyo kambi, bakabona ko iryo huhinguriro ryarikwiye kubakwa ahandi hantu, bagasaba leta gusubira kuri iyo ngingo bakarindira igihe umutekano uzoba wagarutse mu gihugu maze basubire mu zabo.
Amakenga dufise baturondera tukiri ngaha muri site twese twari tukiri hamwe barondera uburyo bwose badusha mu kabiri kugira iki, kugira ngo barabe ukuntu twatandukana. Tumaze kuja muri mu mitumba ntabwo tuzoba tucera, burya azatwara umwe wese ko bashaka atacamira. Icyo tusaba leta ni uko batanyinya kuri iyo ngingo ikarindira umutekano ukaba wose, kuko mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari.
Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutaronse kuri telefone Hakimana Odase musitaneri wa komine Muruta cyo kimwe na Colonel Remy Cishahayo buramatari w'intara ya Kayanza kugira ngo batange umuco kuri iyo ngingo yo kwimura abateshejwe izabo. tubibutse ko iyo site ya Cyampazi kugeza ubu irimo imiryango irenga igihumbi ikaba yari yuguruwe mu mwaka wa 1993 ishyirwamo abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwabaye muri uwo mwaka
kubwa Karoli Nditije arongwe umugambo y'ipronta avuga rumwe na leta ngo kubona bateshejwe izabo muri site y'intara ya Kayanza bahabwa iteko na mutanewe yo komine yo gusubira mu zabo ngo n'umugambi wo gushaka kubahonya atacanira Karoli Nditije ahamagarira amashyirahamwe aranira agati y'akazi na muntu gutabariza abo bateshejwe izabo umviriza
Ndi byumvikana n'ingena rero ugomba baburaguzwa nk'uyu mustanteri agomba wimuruta agomba kubasubiza iwabo ku nguvu uko ababomoye muri 1993 ubu nimbonera kure ubu nibo bajejwe intwaro ku mitumba no mu mazone kambere mina harimo n'abapolisi abo rero nibo bica bagakiza nibo baguma batera ubwoba babasanga aho bagorewe babaturatuza ugasanga ugondo ugasanga utubutire twabo baradusambura n'utuzo bakadusambura ugasanga mbere barafite n'inkoho kugira bagatera ubwoba amahoro rero kandi byongeye ku mitumba hatari hake haravuga ubwicanyi bwerekeye cyane cyane abo nyene batari mu gambo CNDD-FDD abatutsi n'abari mu gambo itavuga rumwe na CNDD-FDD bakaburavuzwa bakica bakanyuruzwa bagomba rero yuko basubira iyo bahoze kugira ngo baze babakuramo kamwe kamwe wa mugambi wabo kuko bagira bati aho bari mu masite bari hamwe haragakaciye baca basemerera bakasitukira rimwe kugira ngo bavuze induru abo baje kubahungabanya umutekano wabo bagaheza bagatinya bagasubira inyuma nico gituma twosaba yuko kagwatotezo kuhagarikwa tukasaba leta yuko umustanteri yumubwira akaba amahoro abantu akabareka bakagorwa aho bagorewe ntiyongere kiri mu kindi
abanywanyi 9 b'umugambwe SNL bo muri commune Gatara intara ya Kayanza bamaze iminsi irenga 10 bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza bagirijwe n'umuhanuzi mukuru wa mustanteri w'iyo commune Julien Manirakiza ko bamukubaguye abanyagihugu bo muri commune Gatara ivyo barabihakana bavuga ko bazira ko bari kubabaza ico yari ko arahora abagabo babiri bari baherutse guhunguka yarahejeje guta muri yompi ari kumwe no gwaruka gw'imbonera kure bagasaba ko abo banywanyi b'umugambwe SNL barekugwa inkuru ya Josine Kaz
Abanywanyi b'umugambwe SNL bo muri commune Gatara bagifatwa bari 10 bafashwe itariki 9 z'uku kwezi kwa 8 n'icegera cha mustanteri wa commune Gatara Julien Manirakiza ari kumwe n'ugaruka rw'imbonera kuri za CNDD-FDD avuga ko baraye bamukubaguye
atangwa fasha umwe yari bajyanwa ngo twari cyuke afera bashaka 10 ari kuyumva bisaba ko nawe bandi forekwa gata kuna shagiri umuryango yawe nyene ya Amerika yatonda ifaye byo kubagaburira n'ibindi
icyo gihe abo banywanyi b'umugambwe SNL abanyagihugu b'umukayanza bavuga ko atakindi bakoze atari kubaza ico abagabo babiri bari baherutse guhunguka bava mu gihugu cy'u Buganda bahowe kuko bari bahejeje gutabwa muri yompi n'uwo mutegetsi ari kumwe n'ugwaruka rw'imbonera kure abo bari baherutse guhunguka ni Henri Sekera na Jean Miburo ukeye abo babiri bararekuwe ariko abo 10 baca bakugwa kuri commune Gatara ku itegeko rya buramatari w'intara Colonel Remy Cishahayo bajanwa gufungirwa mu gashoka komisariya y'ipolisi mu ntara ya Kayanza kwa kabiri wiyindwi umwe muri abo 10 Augustin Kana yararekuwe abanyagihugu bi Gatara basaba ko nabo bandi 9 barekugwa kuko ngo ataco bariko barazira
yuko waikura kukwe nakinasino waliko warabira jabono wako wakwe ito ya chamustane residio kubiawa ya wanoosu bahari jawa indigi na wamenyele ye yufashkwe chawa vizgiri indi idosi waka ihindri hali ya ngina wakwa vizgiri indi
awa yuwa niba sene li chenda wakiri mugasho ni adoranze imana zanikana uwa tazira chitko aye deo kayobera donasyan hahubari abubaka ndaize ya watazira kagwena felix na Claude wakunda kuita Cloud abanywanyi b'umugambwe SNL muri no misi bavuga ko bariko bakoregwa agatotezo kadasanzwe hirya no hino mu gihugu bavuga kandi ko hari abafungwa abandi bakanyuruzwa muri abo banyuruzwa hakaba hari abahugu irengero hagiye inzamba ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya Kayanza imicisha hayo ngo agire ico ashikirije ku ifungwa ry'abo banywanyi b'umugambwe SNL icenda bo muri komine Gatara y'intara ya Kayanza arongoye
arakoze Josine Kaze tubandanyize amakuru mu bijanye n'ubutungane kuri inkuru iciye amasonga abacamanza batatu bo muri sentare nkuru ya Muha mu gisagara ca Bujumbura harimo n'icegera c'uburongoye sentare bari bafashwe barafungwa bagirizwa kwakira igiturire coba kingana n'imiliyoni indwi mu rubanza bari bashashemwo nk'intahe amakuru dukura mu begereye ubutungane avuga ko urwo rubanza rwari rujanye n'amatati y'itungo ayo makuru kandi akavuga ko nyene gutanga igiturire ariwe yatanguye gufatwa abo bose uko ari batatu kandi bakaba bari bagize intahe yashashe mu rubanza rw'itongo sentare nkuru ya Muha ikaba kugeza uyu munsi atawirongoye mu gihe uwahora yirongoye aheruka kugenwa mu yandi mabanga tukiri mu bijanye n'ubutungane nyene Clement Nkurunziza abandanya kuvuga ko ariko ararenganywa kandi afunzwe hadakurikijwe amategeko yahoze arongoye ishyirahamwe ry'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi muri kino gihe afungiwe mu ibohero rya Ngozi kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2018 yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu 1995 muri kaminuza y'u Burundi Wikete yandikiye kuri uyu wa kabiri Joseph Nkurunziza arongoye ishyirahamwe zirikana ry'abanyeshuri b'abahutu bacitse ku icumu icyo gihe mu 1995 avuga ko ariko ararenganywa amusaba ko iryo shyirahamwe ryogisho rikoze mu kumufasha kugira ngo arekugwe kuko atatazira inkuru tubaza Josephine Jones Muzimana
Clement Nkurunziza avuga ko yandikiye urongo iryo shyirahamwe zirikana mu ntumbero yo gusaba iryo shyirahamwe ngo ikore amatohoza akwiye kugira ngo bamenye neza ukuri ko byabaye ngo niho bobona ko afunzwe azira ubusa Clement Nkurunziza aremera ko iryo shyirahamwe rimaze gusaba ubutungane ngo bube burahagarika urubanza rwiwe bigira ko biremegwa mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2020 na sentare isubiramo imanza ikukira intara ya Bujumbura ariko akababazwa nuko kugeza n'ubu akivundiye mu buroko atakimwagira kiboneka Clement Nkurunziza yibutsa kandi ko kuva mu 2018 urubanza rwiwe rwagiye rurangwamo utunenge twinshi kubera ko abantu batari bake bashaka kunyegeza ukuri bagashyira imbere ibinyoma ku byabaye kubwiwe ishyirahamwe zirikana riharanira agateka k'ababuze n'abasitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bishatse kumenya ukuri atawucobuza ko uko kuri kumenyekana asaba ko kugira bamenye uko kuri boca kubaserukira abanyeshuri igihe ryo barajyaba abari barongoye kaminuza n'abari bajejwe umutekano icyo gihe haba ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu twarondeye Joseph Nkurunziza arongoye ishyirahamwe zirikana ku byabaye mu mwaka w'1995 kugira ngo agire icyo avuze kuri ibyo Clement Nkurunziza asaba ariko ntitwashoboye kumuronka twabamenyesha ko Clement Nkurunziza afungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2018 yagirizwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bwo mu 1995 muri kaminuza y'u Burundi umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akaba yari yamusabiye gufunga ubuzima bwiwe bwose ibyo Clement Nkurunziza n'abamuburanira bamiriye kure kuva kera
inzamba
tuwanaleze ya makuru ya chumuza nyana katika kazi na munu haugwego ruzezo katika kazi na munu mwishira mwemuza makungu ni ngoro kuye ukulikira na hafi iwe la mgeo kutu Burundi kuko mwa katika kazi na munu kawanda nyaguhu nga wanywa kugwego rudasanzwe bili mwandiko amashira mwe mirongi na tatu ahalani ya katika kazi na munu yandiki ya wachiru kila ibihugu vyabo na warorezi muna maungu ishira mwemuza makungu oni mwagisata kijerwe agateka kazi na munu mugerero hategekanijwe inama yo rwego igira 2008 mu kwezi kw'icyenda no kw'icumi uno mwaka aya mashyirahamwe harimwo nayazi ku rwego mpuzamakungu asaba urwo rwego kudahirahira mu rukurijisho ku Burundi kuko ngo abantu baguma bicwa kurikira Ahmed Niyongere arongoye ishyirahamwe ya Katu Burundi ari mu banditsi bwo rwandiko
dufatiye ku isinzikazi ya gatoya kazi na muntu Ruguma yongerekana muri no minsi ku bantu bafatwa bakanyuruzwa abandi bakicwa abandi bagahagarikwa hadakurikije amategeko kubera bavuga yuko bari mu batavuga rumwe na leta ibyo byose birerekana neza yuko ibyo gataye akazi na muntu bitigeze bitera imbere mu Burundi ikintu nacyo gusaba yuko iyo nama nkuru yogumiza igisho ku Burundi ntigire ngo haraba impinduka gufata ko ari ibintu bike bike byagiye biratera imbere ibyo byose byagiye biratera imbere muri uyu mwaka birerekana yuko bitigeze bifatirwa ko mu byerekeye agateye akazi na muntu cyangwa ubutungane uravye ibiriko biraba tugasaba yuko iyo nama nkuru yarateye akazi na muntu mu ngingo izofata muri iyo nama igira 48 yuko yosaba ahubwo leta y'u Burundi kugira ibyihinduye kwerekana ubushaka ifite gutera imbere mu byerekeye agateye akazi na muntu igifata ingingo mu gukurikirana bamwe bariko bavugwa mu isinzi itazwi gateye akazi na muntu bakareka kubasiga inkore mu maso bababwira yuko byose bigenda neza ahubwo bakabasaba yuko bofata ingingo zikomeye zerekana yuko leta y'u Burundi iriho ubu iriko iragaragaza kubahiriza agateye akazi na muntu icyo twariko turasaba muri rikete rero ni kubwira iyo nama nkuru y'agateye akazi na muntu mishoro mpuzamakungu ni yuko itohirahira ngo ikureho umugwi w'amatohoza ku Burundi cyanke ngo ifate ingingo zerekana yuko igiye gukuraho ijisho kubikubiraba mu Burundi kuko atampinduka nini irerekanwa mu byerekeye agateye akazi na muntu
Manijari abakozi wo mu gisata kigira urudandazwa rwa tombora mu Burundi bazosubira ku kazi icyo ni kibazo abakozi bataronkera inyishu inyuma y'amezi abiri bamaze bahagaritswe mu kazi kabo ku ngingo y'ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Rotary National ribajejwe ku rwego rw'igihugu basaba gutunganyirizwa ariko ubuyobozi bukuru buguma mu gacerere inkuru tubaza Ben Axel Akana
Kwigenekereje ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu ni amashirahamwe yose akora mu gisata gikora ibya tombora canke akamadi gaciye mu mategeko byahagarikwa ku ngingo izananye mu buyobozi bukuru bwa Rona ari nabwo bujejwe ubwo rudandazwa iyo ngingo yaje giturumbuka abakozi batabanje kugishwa inama amezi abiri araheze atawuronse n'agashahara bidogera ubuyobozi bwa Rona ko atamakuru butanga ajanye n'igihe bazosubira gukora uyu numwe twaganiriye
no kuvuga itariki 16 z'uko gatandatu mu mwaka wa 2021 twabwiwe yuko ngo bafugari kete yanditswe na Directeur General wa Rona rivuga yuko ngo babonye tunenge mu kumwe ne bikorwa bitunganijwe n'aya masosiyete tubwira abakozi turasubira bikomeye cyane munsi twumva ngo akazi karahagaze ntihigeze haba kuduteguza ubuzima ari bwahe Bujumbura murabuzi hari uwo gufungura gupanga inzu tukaca dusanga rero biragoye kubaho tutazi igihe neza na neza akazi kazasubira gutangurira
amakuru yandava mu bakozi ba kazino yo yagiriza ubuyobozi bwa Rona ko bwashize mu ngiro ingingo yoba yazananye ku rwego rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yoba yasabye amatohoza ku bunyonyezi bwoba bukorerwa muri ico gisata umuyobozi mukuru wa Rona Christian Nkurunziza twahavuye tuvugana nta byinshi ashima kuvuga kuri iyo ngingo kiretse ko amenyesha ko vuba abakozi bazosubira ku mirimo ariko nta sango nyezi na atanga kuri abo bakozi bayo mashirahamwe ya leta bena yabigenga
arakoze mwezi wacu Beni Akisera Kana gusozera aya makuru tubamenyeshe ko urudandazwa rukorwa n'abana badakwije imyaka yo gukora akazi mu Burundi rwibonekeza mu bisagara bitandukanye bamwe muri abo bakaba baba barataye amashuri bakaja gukorera abantu abandi nabo bakaja kwiyungunganya kugira ngo baronke ikibatunga ni mu gihe abana batarashikana imyaka yo gukora imirimo yo kudandaza canke bakoreshwa bamaze iminsi bafatwa n'igisata cha Ober kijeje kugwanya urudandazwa rwa magendo ni nkuru dusikizwa na Delicia Kamikazi
Chumini, amemba kuye na janda aji, iya miende. Chaka tingara, afu ya kura angu dinyama, damu fash.
Awoni na mamu banda, mamu usakara vizu mbola rukopi kihugu. Ibone kizuruta nuruza kwa banda bakoreshwa, yukwa kwa barenge ye, ufatiye kumnya kayabu. Beshi mbola banda afise, imyaka ya gati ya chumini hivi, imyaka chumini itandatu. Mwikogo bakoreshwa, harimo kwikorezwa ibifungu kwa biwa vizu aguzo mwisoko. Ukudanda za magi, ibitumbura, ibiyoba n'ibindi. Nyanjire ona n'umwana w'umuhungu w'imyaka 13 akaba yiga mu mwaka wa 5. Muri buno buruhuko bwo muci ariko akora akazi kudandariza magi umuntu avuga ko muhemba amafaranga 14,000 abakuri uwo muntu nyene dandariza agataka kanamugaburira avuga ko yacinye gukora akazi kugira ashobore kwikinura muri bimwe mu bikoresho by'ishure kubera ababyeyi biwe ari banawo nikora ariko mugenzi we Jean-Jean Nduwayo yashimye guheba ishure aja kwidandariza ibiyoba
imyaka 17 ndandariza ibiyoba bidandariza
Abo bana birashika ko babona ko bari kubarahendwa ariko nako baba bari bugire. Vincent Nayambaje n'umwana kiri muto adandaza inyama bita burete ahembegwa ico yakoze.
Dandati ipurete iti wanje muka nizo dadareza nyama kukwezi jengorera ipanana ena dadaje njobara kudadaza nkaberongeri nkabankoreye.
Uyuwe ni mfuvu z'imyaka 17 yarahebye ishure kubera ko yabuze abavyeyi ari moto niwe yipangiye inzu mu gisagara ca Ngozi akavuga ariko ko ubwo buzima butoroshe akifuza rero ntwara kugira icyo amufashije kugira ngo agire icyo yimariye nk'abandi bana
ndatanze standard yoba kubera nabuze abavyeyi nk'uko mutoya ndabura kumwe na roho amakaye cyabisaba yuko no kugira umuje kwirondera kugira sinza ni n'acyeje ntwara n'umwe ne bora abanyuce bonfasha kubera ndabona aho nigejeje kubera
tubamenyeshwa ko abana batarashikana imyaka yo gukora imirimo yo kudandaza cyangwa bakoreshwa ibikorwa by'udandaza udaciye mu mategeko bamaze iminsi bafatwa n'igisata kijejwe kurwanya udandaza kwa magendo cy'ikigo OBER
arakenuye Delice ya Kamikazi ningaha rero dusozereye amakuru Radio Inzamba yabateguriye mwakoze mwese mwayakurikiye Arisa Kimana na yabashikirije nabifurije kugira ibihe byiza ngaho iwanyu mwakoze.